mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Baje bamaze gukurira mu mabarabara bacakire baje mu gasho bagirizwe na delinquance. Je mbona umengo twobigira ikintu co tuma kibafasha kugira ngo bashobore kuronka ubuzima inyuma yaho uzofatwa azocaje mu gasho.
Aba ni bamwe mu bakora amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu mu ntara ya Muyinga turi mu gihugu cy'u Burundi. Bavuga icokorwa kugira ngo ikibazo c'abana babandanya bibonekeza mu mabarabara cabaye ndanse gitorega umuti. Ido ni ido ni mukanyi sase mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere iyo nkuru nciye ku masonga n'izindi ntarize ndababwira zo mu ntara no mu makambi mbaze ndababwire muri make ku inama ya ONU hijejo amahoro n'umutekano ku isi yahaye igihugu cya Sudani y'umanuka ukwezi kumwe kugira ngo kizobe cahagaritse intambara kandi hasinywa amasezerano y'amahoro atari uko kikazoca kibuzwa kugura ibirwanisho kandi n'abategetsi bacu batandatu bagafatirwa ibindi bihano. Iyo nama yakoranye ku wa kane yasavye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kugaruka muri ako kanama ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo araho aho bigeze aha muri buka ku intambara hagati ya moko yatanguye muri Sudani yepfo mwaka wa 2013 hagati y'abasirikare bayoboka perezida Salva Kiir hamwe n'abashigikiye wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Riek Machar. Ibihumbi by'abanyagihugu barishwe abandi barenga umuriyoni barata ingo zabo kuva ayo matati yadutse muri 2013. Abasirikare ba Afghanistan b'inseruka rukambye barinjiye mu mabuhero abiri y'abatalibane kuri no wa kane mu manuko bwa Afghanistan babohoza imbohe zirenga ijana harimwo abagore bari barafashwe n'abatalibani. Ivyo byatangajwe na General Mohamed Hamdesh avugira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Afghanistan. Abategetsi ariko ntibatanze insiguro kucatumye abo banyagihugu bafatwa n'abatalibani. General Radmesh yasiguye ko amatohoza yatanguye kugira ngo menye ivyo abanyagihugu bagirizwa. Umu general yongeye avuga kandi ko abatalibani bane bishwe wundi umwe nawe arafatwa muri ico gitero subwa mbere abasirikare ba Afghanistan bagaba ibitero nk'ivyo ku mabohero y'abatalibani. Imigenderanire ya Amerika na Buraya. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yabwiye mugenzi wa Leta Zunze z'Amerika Donald Trump kumuhinga muno wa kane kwa matagisi yashizwe ku vyuma vya Asia na Aluminium biva mu bihugu bigize umuryango umwe bwa Burayi ari ingingo iteye kubiri n'amategeko kandi ku Buraya bugiye nabwo gufata ingingo zo kwihora. Ibyo byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'ibihugu y'igihugu cha Ufaransa Elysee. Ibyo biganiro kuri telefone hagati ya Perezida Trump na mugenzi we w'Ufaransa Sa Macron vyabaye inyuma yaho Leta Zunze z'Amerika zitangarije ko amatagisi kuri ivyo vyuma ashobora gutangura gutozwa kuri no wa gatanu kubizoba bivuye Iburaya, Canada na Mexico. Macron yabwiye Trump ko iyo ngingo ari ikosa rikomeye kuko bishobora kuzogirira ingaruka mbi kuri bose harimo na Leta Zunze z'Amerika. Naho umushikiranganje w'Ufaransa ajeje ubutunzi Bruno Le Maire ku ruhande rwiwe yemeje ku munsi wa kane ko Ufaransa butazoja mu biganiro na Leta Zunze z'Amerika mu gihe ivyo bihano bitavanyweho. Nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku butaka bw'u Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi FM zarugawe ariko turi kuri shortwaves 19.22 aho ni ku mugoroba ku mutaga no ku gitondo mukatwumvira kuri 25.31 na metero 41. Usivye rero imirongo ya shortwaves turi kandi kuri wezi tatu akaburungu radio truvewa akaburungu com aho no ku isi yose. Mushora kandi no gukoresha Facebook mukatwumva kuri vewa radio yacu. Muranasoma n'amakuru yacu muce kuri izo mbuga zitandukanye
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Uno munsi rero ikiganiro wanyu mu ntara tugihere mu gisata c'impunzi ahishamwe impuza makungu gitaho impunzi RCR ryatangaje kuri bandanya kwakira impunzi z'abarundi bahunga igihugu abenshi muri bo bahungira mu gihugu cy'u Rwanda aho RCR ivuga ko yakiriye abarenga 5000 gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatanu mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuri yarusha yatesheje amaso mu cegeranyo ca RCR
Raporo y'ishyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ku isi ivuga ko abarundi n'ubu bakibandanya guhunga igihugu cabibarutse iryo shyamwe ryamenyesheje ko gisata cyaryo co mu Rwanda arico bugifise akazi kurusha handi kuko ariho hari kuhahungira benshi kuva umwaka w'ibihumbi 2018 utanguye HCR rivuga ko ryakira n'imiburiburi abarundi bahungira mu Rwanda bagera kuri 35 ku munsi umwe ico gitegiriko bwa HCR giteye amakenga kuko kiruta ico ku mwaka uheze w'ibihumbi 2017 aho ryakira n'imiburiburi abarundi 21 ku munsi Mu kwezi kwa mbere hakiriwe abagera ku 314 mu kwezi kwa kabiri hahunze abagera ku 1765 mu kwezi kwa gatatu naho hakiriwe abagera ku 2713 nayo mu kwezi kwa kane hakiriwe abagera ku 137 mu gihe mu kwezi guheze kwa gatanu HCR rivuga ko ryakiriye abagera ku 199 Icyo gisata cyawo ni cetaho impunzi kivuga ko bose hamwe abakiriwe bakandikwa nk'impunzi z'abarundi mu Rwanda kuva uyu mwaka utanguye bagera ku 5201 iryo shyirahamwe rimenyesha mu cegeranyo cyaryo kwa benshi bahunga bava mu ntara ya Muyinga hagakurikira Kirundo hanyuma mu gisagara ca Bujumbura HCR rivuga ko abenshi muri bo abagera ku bice 66% baca barungikwa mu makambi y'impunzi abandi nabo bakakigwa mu bisagara bitandukanye ahandi HCR rivuga ko hamaze guhungira abarundi muri uyu mwaka ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakiriwe abarenga gato 2850 HCR rivuga ko no muri Tanzania hariho abahungiyeyo yamara ko muri icyo gihugu habananya kandi hava abahunguka basubira mu Burundi no mu gihugu cy'u Buganda HCR rivuga ko ariho abakiriwe ariko ku rugero ruto HCR yerekana ko ubu rifise impunzi z'abarundi zirenga 4424 igihugu gifise benshi ni Tanzania ahari abarenga 2025 n'amajanatanu u Rwanda rwakiriye hafi 91 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariyo abarenga 47200 hamwe no mu Buganda hari impunzi z'abarundi zirenga 4600 ishamwe mpuzamakungu gita impunzi ya se ritera kamo ko rikeneye vyihuta imfashanyo zo kwitaho izo mpunzi ribuka gutangaza ko ku mahera arenga 391,000,000 y'amadolari ya Amerika akenewe uwo mwaka rimaze kuronka ibice 60% gusa leta y'u Burundi ntiyemera ivyo biharuro vya HCR ikagiriza iryo shirahamwe ko ritanga ibiharuro bitari byo byinshi kugira ngo gironkere imfashanyo u Burundi byibaza igituma kuva mu mwaka uheze abarundi babandanya guhunguka ariko ibitegire bya HCR ntibigabanuke Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
ya Claver niyo nkuru arakenewe kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza ariko n'ubu turacabandanya iby'impunzi mugereyo mwumvise abarundi RCR ivuga ko ari abakiri ko barahunga makamba atandukanye bariko bariruhutsa kuko ibibazo bimwe bimwe biriko birakemugwa nko mu ikambi ya Nduta bari baravuze ko ingya zagabanutse PAM yarongoreje ingya abavuganye na mugenzi wacu muri Nduta James Jovin barashima izo mfungurwa zongerekanye
Icyambere cyo no shimira Imana ku byo kujya twari tumaze imisi turonka byari bike cyane n'amavuta yari make rwose ariko Imana yadutabaye turaronka baratwongeza hamwe n'ivyo naho bavyongeje bongeje amavutani n'ubushaza gusa ariko turabona ko ntibikwiye mu bisanzwe ku mpunzi ego hanyuma rero icyo twabaye turagishima kuba twiyumviriye hanyuma rero igisigaye kwagomba ko bodufasha bakatwongeza bakaduha ibikwiye kuko n'ubu injya zirashobora guhera tutarashika kumukundi mupokere
ni vyiza cyane turabashimiye barongeje amavuta barongeza n'ubushaza ariko n'ubu ntibirakwira kubera uravye abantu ukuntu bafungura byukuri barahangayika cyane injya zigashaza zihera kare bigaca burura n'ukuntu bashobora kuronka izindi fungura
byukuri ubwa mbere turashima ko ryatwiyumvisemo rikatwongera utuvuta twatugize iminsi turya ibidakaranze ubu dusigaye dukaranga mugana aho nyine ntadushikana ku wundi mupokero ahubwo ivyiza bora abantu batwongera nyene tukaronka utuvuta rwo gukaranga na nyadushaza nyene batwongeye no kuvuga iki muri zifungurwa duhabwa kwipokera cyane cyane cy'abana bakunda gasururu agasururu niko bakunda cyane naka gasururu kaba karagabanijwe n'ubugari barabukunda mugabo ubugari nabwo nyene usanga ari buke iyo buheze rero biratugora ugasanga tuko turakapaka parusha ijya no hino kugira ngo twongere twosumira abana kandi nkambi nayo yugawe ubwiza urafashwa bashavuga ngo uri gisuma
jewe icyo no saba kosaba ababijejwe kutugaburira ko botwongeza ibyo kurya bakaduha ibyo kurya bikwiye kuko iyo bishitse injya zikaduherana hatarashika igihe tuza gupokera ibindi abavyeyi turahura n'ibibazo cyane harabaja kukibibaruwa mu bijiji bagashobora guhurirayo n'ingorane canke bigashika ugasanga umuntu twashobora kudandaza atagatafise ngo aze kudandaza kugira ngo iyo minsi birashika ko bodufasha bakatwongeza ivyo kurya kugira ngo iyo minsi bibura bayikongeze
ifungurwa je nshobora kuronka zirangeza nkifu irangeza ku minsi 21 irangeza ku minsi 218 ariko acasigara no kuvuga yuko ya minsi 30 idakwira hasigara iminsi 8 canke iminsi 9 ubushaza bwobwo bushobora gufata iminsi 10-14 igarukira ngaho nashaka kubwira ishyira hamwe la pame ritanga injya nagomba kurisaba ko ryotanga imfungurwa zikwiye tena imfungurwa zimeze neza atari zo kuyungurura mana yake ugiye kuraba imfungurwa ziba nkeyi kubera babanza kuyungurura bimwe bakabita abahindi bagafungura
injya umaze kuba uyiriye kenshi ni kuvuga ubugari ni byiza turabukunda ariko rero naho biruko bari bakwiye kugira nk'umunsi bakazoduhindurira iyo hageze igihe twaguma turarya bya bindi nyene hagera igihe abana mu gitondo saa sita no ku mugoroba ari bwa bugari nyene turabishima kuko umubyeyi uko akugaburiye niko wakira ifungurwa ariko nk'isabo twagomba ko bogira nk'umunsi bakazoduhindurira bakaraba nk'utundi tuntu bodufashishe nk'abana muyizi imfungurwa batugaburira ubuyi abana barabukunda cyane rwose ko boraba ukuntu bokongeza ubuyi kugira ngo icyo gihe nk'iyinjya iyo umwana yarose agasururu akanywa agahimba n'ubugari ntirirwa araraba nicyo gituma mbere ubuyi burafasha ibyo kurya hageze mu gihe iminsi yo gupokera itarashika ubuyi burafasha ugasanga harabura nk'iminsi ibiri cyangwa itatu cyangwa nk'iminsi ine mugabo ubuyi bwabonetse hari igihe usanga habura nk'iminsi mike cyane kugira ngo ushikire
nuko amakuru yo mu kambi twari tubafitiye umuno munsi nayo ariko mu ntara imbere yuko duhava duca tubahakanya ko gutasha komune ya Muyinga nayo nabice ku masonga iri mu ntara ya Muyinga nyene yihaye ikiringo cy'amezi abiri kugira ngo abana bose baba mwibarabara bazoe basubije mu miryango yabo mu nama musitanteri wa komune ya Muyinga yagirishije abegwa n'ibibazo kuno wa kane yavuze ko ayo mezi abiri azongirangirana n'ikiringo cy'amezi atatu catanzwe n'umukuru w'igihugu kugira ngo ikibazo c'abana bo mwibarabara kizobe caheze mugenzi wacu i Muyinga Jean Bosco ndarurinze atubandanire zino nkuru
Itariki ya 19 ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo cyari sango rya nyuma leta yari yahaye abana bo mwibarabara ndetse n'abasegerereza kugira abazobe bivanyeho kugushaka iryo gabishwa ryari mu itangazo ryasohoye n'ubushikiranganje by'intwari hagati mu gihugu imbere yaho gato mu rukurikirane rw'uwo mugambi wa leta wo gukora abana mwibarabara n'umukuru w'igihugu nawe yari yatanze amezi atatu kugira abana bose bazobe basubijwe iwabo mu gisagara cya Muyinga cyo kimwe n'ahandi baragiye ku kivi barasubiza abana bo mu ibarabara mu miryango yabo kubera ko bamazeyo umwanya urumerumara Filipo Mbera Mihigo warongoye komine ya Muyinga yashimye gushyira mu binwe ico kibazo abakurikiranira hafi ibibazo by'abana mu ntara ya Muyinga
dukeneye abantu bagira deza action concrete bakavuga ati twebwe uno munsi turi kwa minani dufite abana batanu twakwiya uno munsi turi kwa gwasa dufite abana twakwiya kandi bavuye hehe mu ibarabara uno munsi bashobora kugira tuma yaje igikorwa kihuta kugira ngo muri aya mezi abiri asigaye abana babe bavuye mu ibarabara
kugituma abo bana bagwirirana mu ibarabara hari ico bose bahuriza ko
kuri byo rero umuntu aravye agerageje kuraba hirya no hino turabona yuko imvo zivana abana mu ibarabara nkuko abandi bagiye barabibuvuga harimo ube gito bwo mu miryango iyo bapfa hakaba nube gito bw'abana hakaba nube gito bw'abantu bababona bababika
kubera iyo mvu uyu arongo yishira hamwe riharanira gateka k'abana abona ko hoba kwibutsa mu miryango no mubajeje intwaro hasi uruhara rwabo
n'ukuvuga uruhara rw'umugwa mu muryango rugumaho nkuko abandi bose bagiye barabivuga n'ukuvuga no guhimiriza hariya ku mitumba cyane cyane bankezwa mihana kuko ntiwombwira yuko mu mihana 10 yuko umuntu ashaka kuyoberwa yuko umwana yavuyeho yagiye mu ibarabara n'ukuvuga administration ya base irafise igikorwa kinini ya cyane
Mugenzi we akorera muri icyo gisata amwunganira avuga ko amashyirahamwe yo kuyemeza kudoma urutoke ku mwana yagarutse mu ibarabara agashikirizwa ababijejwe mu gihe avuye iyo yari yajyana ntasigaye inyuma ibihano
bajya bamaze gukurira mu mabarabara bobo ntibajya kuvuga ngo ntibajya gufungwa bacakire baje mu gasho babirizwe na delinquance abavyeyi twamaze kumenya bamwe bamwe turabazi tubabashikirize abijejwe code penal rimwe iravuga yuko hariho deresema n'ukubera iki uwo mwana yamuretse ntaje no kumurondeza ntanamukurikirane
guhana amashyirahamwe ntavyumva kumwe uyu we abona ko hari ubundi buryo bwofasha bakaguma iwabo
abakuze jewe numva umengo hari uwa propose yuko bofungwa ndavyumva mugabo je mbona umengo twobigira ikintu cotuma kibafasha co bankadra kugira ngo bashobore kuronka ubuzima ariko inyuma yaho uzofatwa zocaje mugasha
muri make mutantira wa komine muyinga avuga ko umugambi utegezwe kuja mu ngiro muri aya meza abiri
icyo twavuga ni uko tugiye muri identification y'abana bari mu ibarabara tukabigeranya twashyira ahantu hanyuma abo dushobora kuruyika diregitema muhiri wawe tugahita tubabukira muhiri wawe kandi tugahita tubwira umukuru mutumba tugira raporo yabo twirukanye ko dusubiye kumubona yagarutse tuza kubaza kubera iki uwo mwana agumagaruka ikigira kabiri ni uko tumaze kugira identification icyo mwe tubasabye guhera uno munsi nk'abayisilamu k'abapentekote ni uko mubivuga ntibibibanga bya musante ngo ntibyabaye ibanga
ishyirahamwe SOS ryakira imfubyi zitarenza imyaka 5 ryemera ko rizofasha mu buryo bwo kwiyunguruza mu gikorwa cyo gusubiza abana bo mu ibarabara iwabo imuyinga mu buraruko bushyira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni gice cha kabiri cy'ibiganiro tubafitiye muri iwanyu mu ntara uno munsi rero nkuko mumenyere tubatahiriza abanyu haba mu makambi haba mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye turabashamo n'uturirimbo tubafasha kumererwa neza weekend nziza n'umunsi mwiza akaririmbo ni Darling ka Ben hamwe na Butela Knowless
How to love, oh, how to love. Na kuita jisana, moyo ni nimekoma. Nifundishe mama, mwalezi mutima. Nijisha, how to love.
shaka kugukunda my darling nana kimwe mvanyeho awa namusuri kuri kalenda shaka kugira gahinda baby I promise you I'm gonna treat you right if you teach me how nanje niteguye nyigisha gukunda
mbere wa mbere twakirie akari ingabirano ngabirano ikaze ku juri America
yo murakoze cyane nisanga ikaze kabisa murakoze cyane Diana ego nkuko mwabivuze ni adere ngabirano nyene ni mu ntara ya Rumonge muri commune Buyengero abariho umuntu yakamunibereye
aho mu Buyengero havugwa makiga adela
Ibuyengero n'ukuri turaho turashima mu gihe tubona ko ikirere kiriko kiratwereka ko impeshi iri tayari
weekend nayo
weekend mbona ari ibintu byiza cyane mu gihe tubona ko ari ibintu byiza hatekanye nuko yego
urakoze duga kwijambo rero utashase ku mutima ngabirano
yego ubwa mbere bwo kwana gombe nkangure gutasha inshuti n'abagenzi na cyane impunzi biri mu makambi atandukanye nkaho mu nkambi y'Irusenda ni mu gihugu cya Congo ndahabone ubu bitanini nahaze Viviane bamwita Mama Fiera kimwe n'umufasha wiwe Jonathan bari ngaho mu nkambi y'Irusenda hanyuma reka ce mbona kandi umwe mu bamenyesha makuru nkunda cyane ari ngaho mu gihugu cy'u Rwanda imba nk'ingenzi ni Jojo Paparazzi azwi ku izina rya Joseph Bel Karangwa reka mbona ababyeyi banze bose bari ku mutumba wa Banda abanyeshuri bose twigana ku ishuri ry'Inyamurunga ni muri komine ya Buyengero nyine aho nsanzwe mperereye kandi cembo
abo sikatwe kuri Kigada ntibaherera mu mubindi rega
ego ndabizi ko badaherera mu mubindi aho sinabibagiye mwe nyene byane ka kiri yose hi radio izi ya Amerika
urakoze cyane gose Adela Buyengero uti ijwi rya Amerika rase ku mutima mbega Ade ibiganiro byacu bashikira gute ngaho
aha nico nagombe cyambuga biradushikira dukunda kubumviriza kuri ya mirongo mukunda kuvuga ya makiro fese mu gihe mugabo tuyumvira amasaha make cyane twumviriza amakuru igihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga nini igihe cy'isaha 14 n'iminota 30 zo mu gitondo rero tukaca dusaba mu gihe FM itakivuga mwogwiza ibiganiro kuri iriya mirongo ibintu tubona ko byodufasha cyane ni ukuri ni ibintu tubona ko byodufasha mukagwiza ibiganiro nk'iki kiganiro iwanyu mu ntara ikaza kuri iriya bande tukashumva tanke
naco kiriko ariko none ga Adela ariko ni byoroshe ko izo shortwaves muzumvira ko ibiganiro byacu
bo ayo masaha turabumva tangorane ku turadiyo turabumva cya kibazo rero gusa twasaba ko mukongereza amasaha ikabandanya ivuga umwanya muremure kuri ariya maciro hese mugenda mujo
ndaza gushikana ubutumwa ku badutwara urakoze cyane ubwire umunsi mwiza ngabirano
yego cyo nifuriza akaririmbo muce mundabira akaririmbo ko muririmbye nkunda cyane stop sinzi ko mu mufemi dishingaho
inde
nda indiri boyiwe Burundi haya gihugu cy'u Burundi
akaririmbo uvuze umuririmbyi inde
Fox man Fox
Innocent akaririmbo ngo uraza kukabona Innocent ngo nivyanka haca burugwanka ariko araza kugerageza
ntanke kabandanye uheza kigwajyane cyo kimwe nabo muri kumwe mu radio y'u Amerika
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Buyengero muri Rumonge
yo cyo kimwe namwe watwe
Jugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tose kandi na Serge. Ni kaze ku Jugi Amerika nawe. Kumenga wewe iji ntirira tangura weekend neza. Ni masari mbe.
Iko turi tegura ahubwo sahabwe tuje nyene. Kira weekend kanda turajyamye kugira mu ijoro. Tuko cyafita gadura.
Uherere he ga Serge.
Erenga mukayanza hakuri
santu kuri santu ahadandarizwa ibiraya bitandukanye.
Urahabona naha nyine abibarabara hamwe batandariza ibiraya ibindi bitandukanye.
Ego, havugwa amakinone ngaho mu Kayanza ga Serge.
Ah, mu Kayanza n'amahoro turaho nyine turahema abantu nyine ni banyene bitekuye bose basa neza kwapfa baca ibikorane bihariya bitandukanye mu mabwate n'ibindi n'ibindi.
None ga Serge ngaho ijugi Amerika ribashikira gute namwe nakabaze ndiko ndabaza benshi kugira ngo twumve nimba hari uko muri ko muratwumva canke uko muri ko muraturonka mu biganiro byacu bitandukanye.
Enga ijugi Amerika tuka ifite kase cyo mu Rwanda.
Ehe.
Enga no muri kuri sa kase simbona ibindi. Banyo cyo ndakwiye FM tuke mu Rwanda. Kera turi hafi mu Rwanda turaye.
Tuga kwijambo Serge utasha bawe.
Wa mbere ntahije ni wewe nkaca ndamusa abandi bose. Aramusa n'umugenzi wanje witwa Kido uwo ari i Nairobi. Nkaca ndamusa n'abandi bose bo bari mu mpunzi i Nairobi. Eka n'umugabo witwa Kahungu Edouard yo bari mu nkambi yo mu Rwanda. Aramusa abanyeshuri bose twiganye kuri Lisekiremba Noro. Aramusa n'abandi aho bari bose bo babanzi.
Bose ukabifuriza iki ga Serge? Bose wifurije iki kuri no musi?
No mukaba ndabifurije weekend nziza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe ngaho mu Kayanza bandanye ryoherwa n'ibiganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika.
Hano mukabo. Ashaka ngende savuga kari ngumboka binova asatibi. Umuririmbyi yifasha kiwo ngahe Bujumbura.
Asatibi akaririmbo ngo kitwa gute?
Really over. Really over.
Ino sana harabona haruturimba tayiko arabona ariko rero nivyanka ntacu tuzobandanya tuze turatubashirira muko tuzoza turazituronga. Urakoze cyane gose Serge ngaho mu Kayanza.
Abana bo murakoze
simwiza America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
Ooh, I met a girl this morning, and she was beauty to my eyes. I asked her where she from, she tell me in the tropics. She asked me what's my name, I tell her I am Connie. And I said, girl, tell me what's your name, and she tell me that her name is Jamaica. And I said, smile, girl, smile, smile for me, Jamaica. And I said, smile, girl, smile. Smile for me, Jamaica. Never you cry. Here am I. Yeah, I'm here for you, Jamaica. Dry your eyes. Girl, smile. Smile for me, Jamaica. Lord. Hey, she have a rich history.
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe, nanjye ndakwemereye sinzo siva nahimye. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nuko mu kanya turava duhana agahindukira hari akaririmbo bari badusabye ka Sadbi ntitwashoboye kukaronka ariko tumuhaye kano. Ni Serge yari yagasabye akarimbo ni Nyampinga. Sadbi ni umuririmbyi w'umurundi yaririmbye uturimbo dutandukanye haba utw'urukundo canke mu bindi bisata bindi. Nshuti bakunze mwari kumwe natwe, no ngaha duciye tuba turabangira ibiganiro vyo mu kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya. Ariko muze kubandanya mwumviriza Ijwi rya Amerika, maba mwe mutwumva muciye kuri shortwaves, mwaba batwumva muciye ku mirongo ya FM itandukanye canke naho kuri rezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Masaha ari imbere turiko turabategura ibiganiro, muri vyo harimwe muri isanga muzakurikira saa 10 gushika saa 11 igihe c'isaha 12 turaza kwashikiza amakuru avugwa mu Burundi, igihe c'isaha 1 n'igice naho azakora amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Murani gwe mwakoze kutwumviriza na Lidiane nahaze kuri micro. Tuzosubire mu kiganiro iwanyu mu ntara umunsi wa mbere nkaho twatanguriye. Yakoze Innocent Kimenyegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yamufashije muhinga bw'ivyuma. Twemi tuti Murani gwe tubasigiye kano karirimbo Nyampinga ka Sadbi.